Tanzio Indundi Culture, Amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Mwakoze kwita muri ganyo vya Dunundi Culture kaza mu kwose kwateguriye zimwe mu ingo nkuru nkuru ziyagize. Umuzi z'abanyekongo ziri mu kibanza cy'ifata kibanza muri zone Gatumba komine Ntangwe ntari ya Bujumbura zibandanya gusaba gukingirwa indwara ya kolera mugihe muri icyo kibanza zirimwo hatagira amazi meza hamwe n'ubuzu hamwe n'utuzu tw'ubwiherero. Kuva kuri uyu wa kabiri amazu y'idandarizo nayarangurirwamo indi mirimo yo kwiteza imbere ku mabarabara makuru makuru makatse ya Nyamugari Yoba Magarama na Catanya musagara cha Gitega yugawe n'abajejwe intwaro babagiriza kudashira mu ngiro itegeko bahawe ryo kugira isuku imbere yaho bakorera. Abatunzwe n'umwuga wo kujisha ibirago muri komine Mugeri ntara ya Bujumbura bakabishorera mu isoko ya Ruziba muri iyo komine nyene baravuga ko ezo bagishamwe ivyo birago n'ino myaka biguye kuronka byatumye igiciro cy'ibirago ku isoko kiduga. Tubafitiye n'inkuru y'amagara y'abantu nk'uko vyama buri wa kabiri ana makuru agaro mu ngabwe z'Imana ku cyure byorebere intwari sangwe kazi
Radio Indundi Culture.
Nonge kubaye kaze muri ano makuru impunzi z'abanyekongo ziri mu mahema zone Gatumba muri komine Ntahangwa intara ya Bujumbura makibanza cy'infata kibanza zibandanya gusaba ubufasha cyane cyane kuvyokinga ingwara ya kolera izibangamiye. Izo mpunzi zisaba kuronswa amazi meza hamwe n'utuzu tw'ubwiherero kuko atabihari muri ico kibanza. Izo mpunzi zibona ko hamwe ibintu byo guma uko biri muri kino gihe atavyo babitaniye no kuba mu gihugu ca Kongo zaje zivamwo. Ni inkuru tubaza Odilon Kejimana.
Ukuru arahanze begeranye mu bwinshi bw'abantu kimwe mu vyizo mpunzi z'abanyarepublika n'intwaro rusangi ya Kongo ziri mu mahema hari zone Gatumba komine Ntangwe intara ya Bujumbura zivuga ko zikibangamiye. Muri ico gihe ingwara ntizisigara inyuma ni nkakorera zivuga ko yabamariye kw'abana nk'uko umwe muri izo mpunzi agerageza kuvuga ikirunda bivuga.
Aho barajyana ku muganga bamwe bako barafa simoni musada je cyangwa urabaza abanje ka barafise iminsi biringa ka mutatu abo baringa ariko je nabonye na musada je mbona nga kipindupindu ni mugonjwa mubaya sana. Kipindupindu kifatu ubunyene umbona siyo ndagazi. Ndagenda kabiri muri wese. Ibi byose baravuna vuna. Baragenda kushiri serumu ya amazi.
Aba banyekongo bavuga ko ivyo bitumwa nuko atamazi meza baronka co kimwe n'utuzu twasugumwe tubereye.
Bose bako baragwaye kurera. Ukugenda arafa n'undi aratu.
Bitumwa ni ibi?
Amazi. Amazi mubiri umuntu n'amazi. Abana biwacu bakomeye amazi ya muri Kongo baranibumba. Ariko ino bako baranwa birya bimazi.
Izo mpunzi zinegura ko n'abaganga bahaza batanga imiti atayihuriye niyo kugwanya ico kiza.
Bana bapatiye para. Para paracetamol. None paracetamol iravuga oya. Ukurana ipara kandi ushaka uno n'umuti w'imareri.
Bagasaba kuronka uburenganzira bwo gupanga amazu mu gihugu canke bagasubizwa iyo baje bava muri Repubulika ya Intwaro Rusangi ya Kongo.
Je kuwanje. Kuwanje cewe. Bale turashimye bafungure gusiforutere. Tugende kufiriri iwacu. Turafise tatizo. Ahi Burundi mwatu hayi plus bicho kwicara. Aha ni twaronzi hema. Ahi Burundi ni twaronzi amazi. Ako barafa.
Izo mpunzi z'abamuka i Kongo zikaba zigiye kumara hafu kweza aho hari ishure shingiro rya Gatumba. N'imbere y'iyo zone nyene kuko zimwe zemeza ko zashitse kuva kuwa cenda kigara mu mwaka turimwo.
Arakoze Odilo Nkejimana. Amazu y'idandarizo nayarangurirwamo iyindi mirimo itandukanye yo kwiteza imbere ku mabarabara makuru makuru makatye ya Nyamugari Yoba Magarama na Catanya mu gisagara ca Gitega kuva kuri uyu wa kabiri yugawe n'abajejwe intwaro. Ni nyuma y'ikiringo cy'amezi atatu bari bahawe yo kubaka ibibanza biri imbere y'aya mazu hakoreshejwe ibizwi nka pave cyanke briquette de béton mu rurimi rw'Igifaransa. Bene amazu n'aba bapangiye basaba komine Gitega kubugururira kugira babandanye imirimo hanyuma bazobone kubaka kuko bavuga ko ibikorwa nk'ivyo bizatwara uburyo bwishye bw'amafaranga. Abajeje intwaro bo babagiriza kugarariza itegeko rya komine ribahamagarira gutunganya aho bakorera umuntu mbere yo gusukura igisagara. Ino nkuru tubibaze Anise Ntanguvu.
N'iterambere ry'umugwa mukuru wa politiki ariko riraduhwikiye mu gihe imimo yacu twahora turangura dukuramwo ibidutungira imiryango yahagaze biturutse ko bajeje intwaro muri komine Gitega bafashe ingingo yo kutugarira amazu twakoreramwo. Ayo n'amajamba mwamwe ashikirizwa na bamwe mu bantu barangurira imirimo itandukanye mu makaritie ya Nyamugari Catanya Magarama nayo ba ku mabarabara harimwo igihugu rigira kabiri Bugarama Gitega no kuri ryo batazira pave riva ku isonkuru ya Gitega rigaserukira imbere y'isengero bya Panecote Magarama. Aho naho umugwi w'abakozi ba komine Gitega bagenda kuri uyu wa kabiri bagenzura kuri ayo mabarabara barabara aho badasanze imbere y'inzu hatubatse uko komine yabitegetse bagenda bugara izo nzu bamwe muri abo banyene inzu bavuga ko kubaka muri kino gihe bakurikije uko bisabwa bitwara imitahe myinshi bitoroshe gutyo guciboneka umwe atanga karorero ko imbere y'utuzu twidandarizo twiwe muri quartier yoba bamuciriye kubikorwa byose bikenewe amafaranga na n'imiliyoni 20 aho akerekana ko atayoheza yakura basaba gutezurirwa bugururirwe bazogende barakora gutyo hato hato butoyi Hussein arongoye zone Nyamugari avuga ko abo bene amazu bagararije itegeko rya commune Gitega mu gihe bari bahawe amezi atatu kuva mu ntango z'ukwezi kw'icenda bazobe bahijeje kubaka mu ntumbero yo gusukura umugwa mukuru wa politike aho naho n'abari ku mabarabara y'igihugu yinjira cyangwa soka igisagara cya Gitega bakabwirizwa kubaka gutyo akamenyesha ko uzoba yatanguye ibikorwa abajeje intwaro bazokwihweza baheze bamwugururire Anise ntanguvu Gitega Radio Indundi Culture
arakoze Anise ntanguvu bamwe mu bashinga amateka baravuga ko bafise amakenga ku nteguro y'ibwirizwa isubiramo amafaranga leta iri kurakoresha muri uno mwaka w'amafaranga integuro yemejwe ni namashikiranganje kundwa iheze batanga karero nk'ibijyanye n'uturusho igihengere ciyongereye gucari mu nteguro ya mbere y'ibwirizwa igenewe amafaranga ibakababikirije kuri uwa mbere aburongwe sentarijeje kubahiriza amatungo ya leta yari mutumire muri amashinga amateka Claire Yakankundi
inamashikiranganje yakoranye muri uku kwezi kw'icumi na kabiri yarahinduye amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'amafaranga w'2025 ushuri w'2026 bamwe mu mashinga amateka bakaba bashikirije ko batangajwe nuko mu mezi atanu kuva mu kwezi kwa mukakaro gushika mu kwa munyonyo 2025 amafaranga yategekanijwe mu turusho yarenze nkuko bivugwa n'umushinga amateka Martin Niteretse
kinte amakenga naje we nico nyene kijanye na exoneration ko tufashe exoneration zimaze gushika sa 26% mezi atanu gusa kuba ko tugiye ku extrapora umwaka wose turashaka gusanga twagiye kuri SAS nka SAS 60%
Umushinga amateka Redempteur Gahitira asaba ko kugwicigwa cimbitse cerekana ingaruka ibyo bishobora kugira akibaza naho amafaranga yo kuzuza igihengeri azova
yibaza ko akwiye kuba icigwa cimbitse kubyerekeye impact economique kuri ibyo bijanye n'itangwa ry'ama exoneration ingene deficit budgétaire zoba finance
kuri ivyo urongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta Leopold Kabura yasavye ko inama shinga mateka yotumira umushikiranganje ajejwe ubutunzi agatanga isiguro zijanye n'ivyo
cyane cyane batumwa ko umushikiranganje mutsacejwe harimo kigeka ca leta
nawo biruko mucegeranyo c'inama shikiranganje yakoranye mu ndwi heze umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima yarashikirije ivyatumye hahindugwa amafaranga leta izokore
harimo ibivugwamo by'imbibe z'intara z'amakomine iz'amazone n'imitumba itunganywa rishasha ry'intwaro mu ntara itunganywa rishasha ry'intwaro mu makomine indinganizo nshasha ya leta gushikana ibisata by'ubushikiranganji mu ntara no mu makomine ugufatira ku kugena ubutunzi bw'igihugu bwifashe muri rusangi ingene amafaranga yagiye arakoreshwa mu gice cya mbere cy'umwaka wa 2025 ushira 2026 gufatira ku bitekanyo gukogwa bituma ubutunzi bw'igihugu butohungabana kuva mu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2024.
Amafaranga ategekanya kwinjira mu kigega cya leta inyuma y'ihindugwa ry'amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka wa 2025 ushiri wa 2026 ayazo kwinjira arenga miliyaridi 5000 n'amafaranga 4 mu mafaranga y'amarundi ku miliyaridi 400 8821 arenga yari yategekanijwe mu itegeko rya mbere nk'uko vyerekanwa n'icegeranyo ca sentari raba amatungo ya leta
Radio Indundi Culture
abatunze n'umwuga wo kujisha ibirago muri komine Mugeri ntare ya Bujumbura bakabishora ku isoko ya Ruziba muri iyo komine nyene bavuga ko ivyo bagishamwo ibirago muri ino myaka bigoye kuronka imvo basigura ko aho bakura ubwatsi buvamwe ibirago ubuhijukiwe kurimwa ibitegwa mbumbarugo ivyo bikaba vyatumye ndetse ibirago bizimba ku isoko abo bose babona ko boshirwaho umugambi wo guteza imbere uburimyi bw'ubwatsi bugishwamwe ibirago Olivier Kwizera yarakubitiye aho muri komine Mugere aganira n'abajisha ibirago ndetse n'ababikoresha adutegurira inkuru ikurikira.
aha turi mu isoko ya Ruzi baho badandariza ibirago uhageze uhasanga abaguzi badandaza hamwe n'abakora umwuga wo kujisha bashoye ibirago uyu muguzi avuga ko ibirago asanga bizinze agereranije no mu gihe giheze kandi bifise akamaro kanini mu rugo
birazinze
ufatira ku kivuze yuko bizinze
akigwa 25 ayugwa 2 ayugwa 5 none umba bitazinze
kare mwabikora gute
abikora amahera make
hangahe
kariko hari kugura nka 12 13 25 twaragura ngo kuba ari ubuya mabondo babizisamwe naho yapfa ndakijyama ko ntakisasira ko abasici basikiye nyuko muhira nkabasasira nabana bari mu rugo urashobora kubasasira mukaterama mukaganira wabisarishe kumura
kubajisha ibirago bashikiriza ko bafise ingorane kuko ivyo bakoramwe ibirago bikenye aho bibonetse naho basanga bizimbye abatwaye aze berekana ko kuzimba kwavyo vuye ku mirima yarimo ivyatsi bivamwe ibirago usanga yuziye nk'ibitegwa mbumba rugo
kubera ko niruke bararwanduye numwe rusasizwe inka urundi nabwo bararima bakarandura bagatera ibihaya urukamuro rw'uniruke nico gituma rero birago bizinge cyane gose
ubura twiye kuri urubu bwatu bwa mahera mesi
ikindi berekana nuko vyoba byavuye kwihindagurika gyebe bose mubayaze na radio Indonde Culture bavuga ko atagikoze vuba umwuga wo kojesha ushobora kuzimangana aha bakabona ko tayoteze imbere uwo mwuga
ko yisaba ko yorabiyo myabe kugira ngo itume twima mu bwasi bw'urukangaka kugira ngo abantu bakwizogome babone ibintu byitwa imico kama kuko mbi imico kama imaze kuyonga mu gihugu urumva ibintu babirishishika bitera biyanga
umwuga wo kujisha wamyeho kuva kera aho muri komine mugeri ntare ya Bujumbura ibirago vyajishwa mu bwatsi bw'imiberebere urukama ibitoki gushika uyu munsi muri iyo soko haboneka ibikozo mu miberebere n'urukama gusa ikirago kuva kera cyafatwa nk'igikoresho cyo gushariza mu nzu no mu mama hambavu yaho harabandi bagikoresha nko kwicara ko no kujyama ko nkuko bishikirizwa n'abanyagihugu baho muri komine Mugere
arakoze Olivier Kwizera umutamukanye mu kuri igihugu Angeline ndayishimiye aranegura ko harabantu bakora igikorwa cyo kuvura indwara zo mu kanwa nko gukura amenyo tabumenye babifitiye ibituma harabahagirira izindi ngorane harimo mbere no kwitaba Imana ivyo yabishikirije kuri uyu wa kabiri yugurura ibikorwa by'ivuriro ry'amenyo n'izindi ndwara zifatira mu kanwa Burundi Dental Service mu gisagara cha Bujumbura utamukanye mu kuri igihugu akaba ahamagarira Barundi kwitwararika isuku ryo mu kanwa kugira birinde izo ndwara tumukurikire
izo ndwara rero usanga zibangamiye amagara y'abantu ndetse benshi bakibuka kuzivuza bamaze gusinzikara ni indwara abantu benshi bakunda gufata minenegwe mu gihugu hagati hariho abagifata minenegwe amagara y'amenyo amagara yo mu kanwa nakajyo keza ko guhamagarira abene gihugu bose kwama biyoga mu kanwa n'umujigiti uri ku hari abantu bamwe bamwe bibaza ko indwara z'amenyo zitabaho umusonga w'iginyo urababaza cyane hariho ndetse n'abantu bamaze kwishingira utuvuriro twabo muhira aho usanga hariho abantu bamenyekanye kukugene bakura amenyo mu kibano ariko ugasanga nta bumenyi bafise bukwiye kugira ngo bakore ibyo bikorwa ndetse abantu bakanduriramo izindi ndwara eka no gupfa bagapfa hari naho usanga ugiye kwivuza iginyo rikubabaza basanga bakuyemo irikomeye irikubabaza rikaguma mu kanwa hari n'abandi bandurukiraho aho bakuye iryo ginyo kubera bakoresha ibyuma bidateguwe neza hakabora nagira ngo ntere akamo abarundi bose bijukire kwivuza amenyo kandi nubwo woba utumva ubabare urashobora gukoresha amenyo ukagira amenyo yawe yera neza bakayagira isuku bikwiye nk'abahinga kugira ngo mukingire impanuka ziturutse ku ndwara z'amenyo adasukuye
Angeline ndayishimiye n'umutamukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi turabandanya kubabwira ibiri mu itegeko ry'umwaka w'2022 rikinga rikongera rigahana ibyaha bikorerwa ku buhinga bwa none muri kino gihe hari amashyirahamwe abona ku itegeko ritazwi kandi ibyaha bene ibyo bigwiriye mu Burundi uyu munsi tukaba tubabwira ibijyanye n'icyaha cyo kwinjira mu buhinga bwa none mu mashine canke mu biri mu mashine utavyemerewe n'amategeko Jotan iratuzi
Icaha kijanye no kwinjira mu makuru canke mu buhinga bwa none bw'imashini ataburenganzira ubifitiye gitegekanijwe n'igice ca kabiri c'ikigabane ca gatatu c'iri tegeko kwinjira mu buryo butemewe bivugwa iyo umuntu yinjiye mu buhinga bwa none bw'imashini mu buryo bw'ubusuma nkuko bivugwa mu ngingo ya 16 uwo muntu yabikoze ahanishwa umunyororo wa mezi 6 gushika ku myaka 2 ni hadabu y'amafaranga ari hagati y'imiliyoni 2 ni miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi canke kimwe gusa muri ivyo bihano nk'uko iyo ngingo ibivuga birafatwa kandi nk'ukwinjira mu buhinga bwa none mu buryo butemewe y'umuntu yironkeye mu buryo bw'ubusuma inyungu yariyo yose yaba ari yiwe canke ari yuwundi bivuye mu kwinjira mu buhinga bwa none bw'imashini nk'uko bivugwa mu ngingo ya 17 iyo ngingo nyene itegekanya umunyororo w'umwaka umwe gushika ku myaka 3 ni hadabu y'amafaranga ari hagati y'imiliyoni 5 n'imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi ubundi buryo ukogwamwo ico caha ni y'umuntu agumye mu buhinga bwa none bw'imashini mu buryo bw'ubusuma nk'uko bivugwa mu ngingo ya 18 uwo muntu ahanishwa gufunga umwaka umwe gushika ku myaka 3 ni hadabu y'amafaranga ari hagati y'imiliyoni 10 n'imiliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi nk'uko bitegekanijwe niyo ngingo nyene kwinjira taburenganzira mu buhinga bwa none bw'imashini mu ntumbero yo kuronka makuru canke insiguro zijanye n'ubuhinga bwa none bw'imashini navyo nyene bifatwa nk'ukwinjira mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko bitegekanijwe n'ingingo ya 19 iyo ngingo itegekanya umunyororo w'imyaka 2 gushika ku myaka 5 ni hadabu y'amafaranga ari hagati y'imiliyoni 15 na 20 z'amafaranga y'amarundi ubwanyuma kwinjira mu buryo butemewe mu buhinga bwa none bw'abandi bitegekanijwe n'ingingo ya 20 ivyo birimo bwa mbere umuntu atanga kugushaka urupfunguruzo rwo kwinjira canke ubundi buryo bwose bwo kwinjira mu bigize canke mu makuru ari mu mashini canke mu buhinga bwa none bw'iyo mashini afise intumbero yo kuronka inyungu itemewe n'amategeko ubugira kabiri harimo umuntu akora igikorwa cyose kitemewe n'amategeko azi neza ko icyo gikorwa gishobora gutuma hamenyekana urupfunguruzo rwo kwinjira canke ubundi buryo bwo kwinjira mu mashini ufashwe akora ivyo vyompi ahanishwa gupfungwa imyaka 2 gushika ku myaka 5 ni hadabu y'amafaranga ari hagati ya miliyoni 10 ni miliyoni 20 z'amafaranga y'amarundi
arakoze Jotan Iratuzi
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
Mungu na magara yano tuwasikili zimiso se kwa kabili mwusi tukaba tuwaganyirira kuitiro na magara yomu mutwe Muganga Nestor Nsengiyumva yanono usibijanye nindukwa la zubgongo nimiti akagira n'ubushakashatsi kuitiro asigura ko itiro lifasha mkuna gurubgongo chukimwe n'ukugabanya uburemere bw'ivy'umuntu yabaye mu bibabaje n'inkuru yateguriwe na Alice Ndayize
Itiro rifise ikibanza kidasanzwe mu buzima bw'umuntu Muganga Nestor Nsengiyumva asigura ko amagara yomu mutwe atunganywa neza n'itiro mu gufasha ubwonko kubika neza ivy'umuntu yabonye yumvise
kubwonko namuze magara yo mu mutwe iyo tujyamye ibyugo byarerekanye yuko niho ubwonko bwibwira ndabona kera mu kurima bararaza nk'indimo bati umwe kandi tuharima kugira ngo asuye hamere neza kwibwira ubwonko rero hajya iyo dusinziriye niho kibwira bugasubira bwa mera neza aho ubwonko ibintu byose by'ubuzima bigize no gufata ku mutwe nabonye hajya ahantu nabonye urya muntu si kwiga mu ishure gusa ibintu byose by'ubuzima bigize no kubika ubwonko bukabona ibintu bukabibika hanyuma bukazonagereranya ikindi gihe ati ibi bintu mbonye canke bisa na bya bintu narabonye ako niko kamaro kambere kadasanzwe kitiro ku bwonko budufasha gusubiza itoto notre mémoire
Itiro kandi niryo rifasha mu kugabanya uburemere bw'ivy'umuntu aba yabayemo bibabaje
ibijya bintu byatubaye ko bibabaje cyangwa bimeze neza ivyugo byarerekanye yuko mu itiro rirafitwe kamaro kadasanzwe kubijanye gushobora kwibagira ibintu byatubaye ko bimeze nabi cyangwa apana kuvyibagira kuva mu sinda vyibuka kuvyibuka mugabo ukabibamwo bitarinze kukonona nka kumwe byakonona umunsi byakubako ibyo rero bibakubera mu itiro itiro ligenda likurako likurako ayo ma emotion akaze cyane rikagenda ligusubiza mu mahoro
mu gihe rero umuntu adashoboye gusinzira neza birashobora gutuma amagara yo mu mutwe ahungabana nkuko bishikirizwa na muganga Sengiyumva
iyo rero utarose itiro likwiye uza gusaza ntandi uzawumva umuntu w'imyaka 30 ariko akubwira ngo ntuze ngo nzanijya ntuze hariya muntu nze urumva araguhamagaye abutumye ikintu yibagize izina ryawe yibagiye ikintu kukivuga icyo ashaka mbego kizana hehe kuvuga ngo atiza kubanza kurondeza hariho rero imyaka ubufisa rwaduti uko kwibagira ikujana n'imyaka yawe uti uku ningwara igituma hari ingwara nyinshi z'amagara mu mutwe ama depression kwiyahura n'ibindi bitandukanye harimo kuba tutarasitiro likwiye uko nakubwiye yuko bwa mbere hari ibintu byinshi bigenda bitubako bitameze neza amasrese iyo wajyanye umwanya ukwiye itiro rirafise ukuntu rigenda ribikemura kutarose umwanya ukwiye kujyama rero bigenda gwirana hanyuma bikakuzanira za ndwara z'amagara mu mutwe
umuntu yategerezwa kujyama n'imiburi iburi amasaha ari hagati y'indwi n'icenda mu ijoro igihe kandi umuntu adasinzira neza itiro likwiye arashobora gufatwa n'indwara z'umubiri ni mu nkuru yacu y'amagara y'abantu yo hanyuma
arakoze ari senda yizeye na muganga Nestor Nsengimva baganira muri no nkuru y'amagara y'abantu ari na makuru yacu tujye tuyasozerera makoze mwese mwateze amatwi mugira ibihe byiza murakoze
Ejid Nahayo.